Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Jeffrey Mutago mubasuhuza kandi mbahikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Ingingo z'ingenzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bapfushije ababo bazira kwitabira imyigaragambyo, barasaba ubutegetsi kurekura bene wabo bafunze mbere yo gushyingura abapfuye.
Turasaba ko guverinoma ya libera bariya abantu bacu bafunzwe bari kuzira akarengane, tukajana nabo gufatanya nabo ukababaro gushingura iramirambo yacu.
Uyu ni umwe mu baburiye abantu muri iyo myigaragambyo yabaye mu mujyi wa Goma. Inama rusange y'umuryango w'abibumbye ahuza abategetsi b'ibihugu binyuranye muri iyi minsi ku cyumweru i New York hano muri Amerika. Naho icyiciro cya kabiri cy'ingabo z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyatangiye kuva muri Somalia uyu munsi ku wa mbere nk'uko bitangazwa n'uwo muryango. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, ntimujye kure. Amakuru ku ijwi rya Amerika turahere kwavugwa hirya no hino. Inama rusange y'umuryango w'abibumbye izahuza abategetsi b'ibihugu binyuranye ku isi muri iki cyumweru i New York muri Amerika. Kuri wa mbere inama zabaye zibanze ku ngingo yo gutsura iterambere ku isi. Fidel Niyongabo nibyo atubwira.
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres imbere y'inama yo kuri uyu wa mbere yatangaje ko ibice 15% ku ijana gusa by'imigambi 17 yerekeye gushika ku migambi izorama amakungu yari yishinze ariyo iri mu nzira yo gushikwa ko mu mwaka w'2030. Guterres yatangaje ko inama kuri uyu wa mbere ku byerekeye iyo migambi kazobara karyo ku mareta ko kuza afise imigambi iboneka igenewe kwihutisha intambwe zerekeye iterambere rirama mu makungu. Iterambere rirama amakungu yishinze gushika ko mu mwaka w'2030 irimwo kurangiza ubukene, inzara, gutuma abanyagihugu ku isi bashobora kuronka amasoko ntanga nguvu mu buryo bworoshe, hamwe no gufata ingingo zigenewe kugwanya ihindagurika ry'ibihe no gushira imbere uburinganire bw'ibitsina. Icegeranyo casohotse mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka cerekanye ko ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe izibandanya zerekeye ikiza ca COVID-19, ingwano yo muri Ukraine n'ubutunzi bucumbagira ku isi byagaramiye intambwe zigenewe gushika ku migambi y'iterambere yo mu mwaka w'2030. Bitegekanijwe ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden aba mu bakuru b'ibihugu abashikiranganje ba mbere n'abami baturuka mu bihugu 145 bazoshikiriza amajambo abari mu nama rusange y'ishyirahamwe ONU azotangura kuri uyu wa kabiri w'indwi. Bitegekanijwe ko Perezida Biden ashikiriza ijambo ryiwe kuri uyu wa kabiri co kimwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres. Abategetsi b'ibihugu by'Ubwongereza, Ubushinwa n'Uburusiya ntibazokwitaba inama rusange y'ishyirahamwe ONU ubwabo. Abashikiranganje bo ku rwego rwo hasi nibo bazobaserukira.
Fidel Niyongabo, impuguke z'umuryango w'abibumbye mu byerekeye uburenganzira bwa muntu ziravuga ko nubwo hari amasezerano akomeje kugaragara ibikorwa bibangamiye uburenganzira bwa muntu muri Ethiopia kandi bishobora guteza imvururu zikwira mu karere iki gihugu giherereyemo. Diane Nini Nazwe.
Abahinga ba ONU bakoze amatohoza bavuga ko bimwe mu vyaha bicibonekeza muri Ethiopia birimwo ivyaha vy'agahomera bunwa, ivyo mu ntambara n'ivyaha ndengera butungane. Muri rapport abo bahinga ba ONU bigenga bashikirije Geneve mu Swisse bemezeje ko abasirikare ba Eritrea nabo mu ntara ya Amhara babandanya no gukora ivyaha birimwo ivyo gufata ku nguvu mu kivunga abafasoni n'abigeme. Mu ntara ya Oromia, ONU ivuga ko hari abasivile yamenye ko bahohotewe bafatwa bunyamaswa, abandi bapfungirwa ubusa. Kubw'abo bahinga ba ONU, ivyaha bicibonekeza mu bice bimwe bimwe vya Ethiopia birimwo ahanini Tigreya biriko birakwiragira mu gihugu cose. Aho bigwiriye cane kubw'abo bahinga ba ONU bigenga ni mu ntara za Amhara na Oromia. Kubw'abo bahinga atagikoze ibi bigazoshobora kukwegera karambaraye akarere kose Ethiopia iherereyemwo. ONU ishikirije amakenga yayo inyuma y'amasezerano y'amahoro yatewe ko igikumu mu kwezi kwa kabiri hagati ya leta ya Ethiopia n'abarwanya ubutegetsi bwayo mu ntara ya Tigreya. Mohamed Chande Otom atwara umurwi w'abahinga ba onu bigenga bakoze amatohoza yagize ati amasezerano yatewe ku igikumu ashobora kuba yaratumye inkoho zitacumvikana cyane ariko ntiyatoreye umuti amatati ari mu buraruko bwa Ethiopia cyane cyane mu ntara ya Tigray nta mahoro ayo masezerano yazanye.
Ikiciro cya kabiri cy'ingabo z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyatangiye kuva muri Somalia uyu munsi kuwa mbere nk'uko bitangazwa n'uwo muryango. Iyi ni gahunda ikurikije ingengabihe yo gushyikiriza ingabo za leta gahunda yo gucunga umutekano w'igihugu. Oriane itanga ishaka.
Ivyo bibaye nyuma yaho akanama ka unikajejwe umutekano kari karatanze uburenganzira bw'umugwi mushasha uzwi nka ATMIS bwo gufasha kurugarukana umutekano muri Somalia gushika mu mwaka wa 2024. Icyo gikorwa kigiye gutahukana abasirikare 3,000 mu bashika ku 19,626 bari bagize izo nteko zishira hamwe y'ubumwe bwa Afrika. Igice cya mbere cy'ibikorwa by'izo nteko zari zaje ziva mu bihugu bitandukanye cyari kigizwe n'abasirikare 2,000. Abo nabo bakaba barakuwe muri Somalia mu kwezi kwa gatandatu aho basubiza icese ikambi zitandatu y'icyo gihugu. Ejo ku munsi w'Imana abasirikare b'igihugu cy'u Burundi barasubije igisirikare cya Somalia inkambi ya Bio Ade iri mu bumanuko bw'intara ya Hirshabelle iri hafi y'umugwa mukuru wa Mogadishu. Komanda Lieutenant Colonel Philippe Butoyi niwe yarahagariye icyo gikorwa cyari cyateguwe n'igisirikare cya Somalia. Ibinyamakuru bitandukanye byatangaje ko Komanda Butoyi yamenyesheje ko igisirikare cy'u Burundi cyagiye kirakurikiranira hafi ukuntu igisirikare cya Somalia cyagiye kiratera intambwe zishimishije mu gukingira igihugu cyabo. Yongeye ko agira ati twarabonye uko abasirikare bakora ibitero uko bagarura uturere n'ingene bacungera neza utwo turere bigaruriye. Muhadini Ahmed major w'igisirikare cya Somalia yashimiye cese inteko z'igihugu cy'u Burundi agira ati turashima ingene bitanze bagashira ubuzima bwabo mu kaga bakemera amaraso yabo agaseseka kugira bakingire igihugu cyacu umwansi.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mugeno kuri Waishatu radio yacu voa.com mukurikire haya makuru uko turimo tu yabagezaho kuri X, Facebook, Instagram na YouTube mudusanga kuri VOA radio yacu mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Karere turahera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abapfushije babo mu myigaragambyo yabaye tariki ya 30 kwezi kwa 8 mu mujyi wa Goma basaba leta ko ifungura babo bafungiye kwigaragambya mbere yuko itangira igikorwa cyo gukingura baguye muri iyo myigaragambyo bishwe n'inzego z'umutekano z'icyo gihugu. Kimi shukran bakomera.
Mu masaha ya mu gitondo kuri wa mbere abicwa babo bahuriye kuri radio Wezo wa Neno yitorero wa Zalendo iri muri komine ya Goma hamwe n'ibitaro bizwi nka Sebekandosho. Ibi ni bimwe mu bitaro byashyizwe ku imibiri y'abaguye mu myigaragambyo. Ni naho bamwe mu bakomerekeye muri iyo myigaragambyo bavurirwa. Imibare yabo ntiramenyekana. Aho wasanga udutsiko twinshi tw'abantu baganiraga kuri ubu bwicanyi bwabaye mu mujyi wa Goma. Mu magambo yuzuye agahinda abicwa babo muri myigaragambyo bavuga ko batiteguye kwemera ko abo bashyingurwa hatarakorwa iperereza ryimbitse kuri ubu bwicanyi. Ibi ni nyuma yuko ibiro bya guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru bisohoye itangazo ryemeza ishyingurwa ry'imirambo irenga 43 mu gitondo kare kuri uyu wa mbere. Iri shyingurwa kugeza ubu ntabwo riraba. Mu by'ukuri aba bantu bari bakwiye gushyingurwa kandi ntabwo bari bakwiye gushyingurwa uyu munsi, baba barashyinguwe igihe bapfaga. Kandi ikitubabaza nuko ibi byose biba ari guverinema yabishe. Ubwo rero urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Na mabura kindi twaje kureba nimba bashobora kubashyingura uyu munsi, ariko ntabwo ibintu birimo kugenda neza. Guverinema yacu rwose ntabwo yubaha abaturage. Amani Mvano, umugabo w'imyaka 44 yapfushije umwana w'imyaka 16 muri imyigaragambyo, avuga ko kugeza ubu batarabona umurambo w'umwana we.
Turaje guhamba abantu bo tutabonye kandi abandi bacapfunzwe, ntabwo bari babarekura ako ngo baje guhamba abandi. Abandi twababuze, hari abantu babuze bene nyina, bene mama banyina base badata barabuze ntabwo tuhemeye ko baje guhamba abantu bacu batari batwereke yindi mirambo hwiri
umubare watangajwe na guverinema ya Kivu ya ruguru mu itangazo ryayo ni mirambo 43 iteganywa gushingurwa kwa bakozwe n'ubu bwicanye bavuga ko zimwe mu mpamvu zibatera kutitabira ibikorwa byo gushingurwa ari uko kugeza ubureti datanga imibare nyakuri yabayiguyemo
isabu ni nyingi sana kuna wale ambao walipotezwa
imibare ni myinshi cyane ku buryo kugeza uba benshi tutarabona nabacu ubwo rero urumva biragoye cyane icyo dusaba cyambere nuko batwereke imibare nyakuri y'abantu baguye muri iyi myigaragambyo n'agahinda gakomeye twebwe ntidushobora kubyemera bamanzi batubwira imibare nyakuri y'abantu baguye muri iyi myigaragambyo
Shimimana Jean Pierre we abona ko mbere yo gushyingura baguye muri imyigaragambyo abafungiye muri gereza zitandukanye bagomba gufungurwa ibindi bigakurikiraho
turasaba ko guverinoma ya Ribera bari abantu bacu bafunzwe bari kuzira akarengane yamara kuribera bari abantu bacu bafunzwe tukajana nabo gufatanya nabo kukababaro gushingura iramirambo yacu kuko hari abafunzwe banabuze n'ababyeyi babo bakaba bari mu munzenze
abagize amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Kivu ya ruguru bo bavuga ko kugeza ubu bafungiwe muri gereza barenga 200 Felicien Tumusifu wo mwishyirahamwe La Voix des Marginalisés avuga ko mugihe nta gikozwe ku ifungurwa ry'aba bantu aya mashyirahamwe ari bukora imyigaragambyo ku rwego rwo hejuru
Les services de sécurité notre armée détient toujours les rescapés du trans
Abashinzwe umutekano barimo polisi yacu ndetse na FARDC kugeza ubu ngubu bafunze abantu benshi ndetse turabara barenga 200 bari muri za gereza zitandukanye za hano muri Goma ibyo rero bituma tutizera na gato ibyo bavuga mu byukuri nta gushyingura kugomba kubaho habe na gato mu gihe abo bantu bose bari mu magereza batarafungurwa niba bidakozwe vuba na bwangu turategura imyigaragambyo ku rwego rwo hejuru
a respecter la population.
Uretse itangazo rivuga ku gushyingurwa kw'aba bantu ntacyo ubuyobozi bw'intara buratangaza ku by'aba baturage basaba twagerageje kuvugisha komiseri ku Kalipopo Remwald wongereje umuyobozi w'intara ya Kivu ya ruguru atubwira ko ari mu nama kwaza kutuvugisha soje ariko twongeye kumuhamagara ntiyafata telefoni bitiganyijwe ko mbere yo gushyingura aba bakongomani haza kubaho ibiganiro byihariye hagati y'ababuza babo na bwana Peter Kazadi ministre w'umutekano wa Kongo ibi biteganyijwe mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere Kuva tariki 30 kwezi kwa 8 uyu mwaka w'imyigaragambyo abereye hamaze gufatwa abofisiye bane b'ingabo za Congo FARDC barimo umuyobozi w'itsinda ry'ingabo rishinzwe kurinda umukuru w'igihugu rizwi nka Garde Républicaine n'abayobozi ba polisi y'igihugu bagera kuri 3 aba bose bashinjwa kuba baragize uruhare rukomeye mu rugo rw'icanyi bw'abasivile leta yatangaje ko ari 43 mu mujyi wa Goma uwahoze ari guverineri wa gisirikare Lieutenant General Constant Makongba yasimbuye by'agateganyo ku mirimo ye ubu wamusimbuye ku bikorwa bya gisirikare byose byo mu ntara ya Kivu ya ruguru ni General Peter Chirimwami Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
ijwi rya Amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego
ijwi rya Amerika ikujyane mu Rwanda urukiko rw'ibanze rwa Rubavu mu burengerazuba bw'icyo gihugu rwafunze by'agateganya abagabo 8 bakekwaho ibyaha by'icarubozo byahitanye abafungwa bagera kuri 6 muri gereza ya Rubavu abafunzwe barimo abahoze ari abayobozi bakuru b'iyo gereza Eric Bagirubusa
bimyoreza icyarimwe mu rukiko ubundi bagacishamo bakazunguza imitwe Uko niko bavandimwe babaregwa bitwaye nyuma yo kumva icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Rubavu ni icyemezo gitegeka ko abagabo 8 baregwa ibyaha by'icarubozo muri gereza ya Rubavu bafungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 abo bagabo barangajwe imbere na Innocent Kayumba yowe iyo gereza mu mwaka w'2019 ubutabera bw'u Rwanda bubarega ibyaha byo gukubita no gukomeretsa byateye impfu z'abantu bagera muri 6 mu by'urukiko rwasuzumye ku isonga hari nzitizi zatanzwe na Auguste wa Yezu ko yafashwe bagafungwa binyuranije n'amategeko Umucamanza yateye utwatsi inzitizi avuga ko yafunzwe byubahirije amategeko naho kuri Innocent Pira watanze inzitizi ko yaburanishijwe kubyo atabajijweho mu bugenzacyaha nawe urukiko rwavuze ko inzitizi nta shingiro ifite umucamanza ntiyasubiyemo ijambo kurindi kubijyanye n'imiburanire kubaburanye bombi yavuze ko yasuzumye impamvu zikomeye zituma burumwe mubaregwa yakekwaho ibyaha kandi akanafungwa by'agateganyo cyangwa se bikamubera ikinyuranya agasohoka mu buroko urukiko kandi rwasuzumye imyiregure y'abaregwa 9 bakekwaho kwicura urubozo abafungwa ruvuga ko rwanasuzumye imvugo z'abatanga buhamya bashinja rusanga zifite ishingiro. Urukiko rwavuze ko rwanasuzumye raporo ya muganga mukuru mu bitaro bya Gisenyi yatanzwe n'ubushinjacyaha. Ni raporo igaragaza ko hari abafungwa gereza ya Rubavu yajyanaga mu bitaro bamaze gupfa, nyuma hagakorwa andi maraporo agaragaza ko bazira impfu zisanzwe nyamara bapfuye bazira inkoni. Nyuma y'iryo sesengura urukiko rwasomye mu minota igera mu 10 rwemeje ko hari impamvu zikomeye zituma Inonsa Kayumba yayoboraga gereza ya Rubavu Ephraim Gahungu wamusimbuye kuri uwo mwanya, Auguste Uwayezu wari wungirije Gahungu n'abandi bacunga gereza barimo Inonsa Gapira, Marcel Bikorimana, Jean de Dieu Baziga ndetse n'abafungwa Patrick Nahimana na mugenzi we Inonsa Ntiziyaremye babafashije mu kwica urubozo abafungwa bagenzi babo bakekwaho ibyaha. Rwavuze kandi ko hari impamvu zikomeye zituma abare gukora umunani bakurikiranwa bafunzwe muri gereza mu gihe cy'iminsi 30 y'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Bitandukanye no kumucunga gereza James Hodari wanayiburaniye muri urubanza, nta mpamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha, yewe nta n'impamvu zikomeye zituma akurikiranwa afunzwe. Uko ni kumucamanza yavuze. N'urubanza rwasomwe abaregwa batari mu rukiko, mu ijwi rituje umucamanza arangije gufata icyemezo yabajije abavandimwe babaregwa niba hari ufite icyo atumvise cyangwa asobanuza. Bimyoreje icyarimwe banazunguza imitwe kuva bicaye kugeza bahagurutse mu cyumba cy'urukiko nk'ikimenyetso cyo kutanyurwa n'icyemezo umucamanza yafatiye abaregwa. Hanze y'urukiko, Ziyada Mukansanga, umunyamategeko wunganira Inonsa Kayumba, yavuze ko icyemezo cy'urukiko kitabashimishije kandi ko biteguye kukijuririra.
Icyemezo cy'ubucamanza ntabwo kidushimishije, ari nayo mpamvu natwe tuzajurira mu minsi 5 nk'uko biteganywa n'itegeko.
Aho kitabashimishije ni hehe?
Nuko urukiko rwemeje ko Kayumba Inosa hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa byateye urupfu, nyamara twabashije kubagaragariza ibimenyetso byose bigaragaza ko nta ruhare yarabifitemo, kandi n'icyo gihe cyo cyaha kiba ko atarahari ko yari yagiye mu butumwa i Kigali.
Ku bandi bavandimwe byari bigoye kugira icyo batangaza, nk'umusaza Shadrack Rutagura abereye se wabo Ephraim Gahungu amarira azenga mu maso ubwo twamubaza guko yakiriye icyemezo byamugoye kugira icyo arenzaho ubunda azunguza umutwe. Emmanuel Ndagijimana n'umufungwa wabaye intandaro yo gutuma iri yica rubozo rimenyekana mu magereza inzego zibishinzwe zita zifata abakekwaho ibyaha muri gereza ya Rubavu Nyakiriba. Ijwi rya Amerika yafashe umwanya wo kumwitegereza, baramukubise hafi yo kumucaha ikibuno. Kumureba bisaba kuba ufite umutima ukomeye. Kuri uyu munsi urukiko rwafashe icyemezo n'akanyamuneza kuri Ndagijimana.
Nishimye cyane kandi ndanezerewe. Gose nta kindi navuga uretse kuvuga ngo harakabutabera mu Rwanda. Urukiko ku kazi rwakoze kandi rwose ndanezerewe cyane kuri uyu munsi, sinzi ukundo nabivuga.
Ku rundi ruhande, kubera ubumuga abaganga bemeza ko bukomeye ku kigero cya 80% yavanye muri gereza, imibereho kuri Ndagijimana imubereye ingume.
Mu buzima busanzwe mbayemo bwa buri munsi rwose burangoye, bivuga ngo ko ntacyo nkora, namuganye ko ntacyo nakwimarira, imibereho ya buri munsi irangoye. No mu bijyanye no kwivuza rwose ngaho nsaba ko rwose leta yakomeza kumfasha, ndetse n'abishoboye bakamfasha kandi banaza umugisha. Murakoze.
Urundi rwo rubanza rwafatwa nk'imboneka rimwe kuri ibi byaha byakunze kuvugwa cyane mu magereza yo mu Rwanda. Imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch, Amnesty International n'iyindi yakunze gutunga agatoki ibikorwa nk'ibi mu magereza yo mu Rwanda. Ingingo ubutegetsi bwamaganira kure buvuga ko iyo miryango nta kiza yabona ku Rwanda. Kuri Kayumba buraho ubaye ubugira kabira afunzwe. Bwa mbere yazize ubujura bw'isunzi ikoranabuhanga aho yayoboraga gereza ya Mageragere, ari kumwe n'abagenzi be bahamijwe kwiba amapawundi abarirwa mu 2007 y'umwongereza azo waruha afungiwe bayakuye ku ikarita ye yifashishaga. Eh, bagira usajwe rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazo bw'u Rwanda.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, umwaka w'amashuri 2023-2024 watangiye kuri uyu wa mbere. Ibikoresho by'ishuri birahenze, bamwe mu babyeyi baravuga ko kohereza abana ku ishuri bisigaye bibasigiye ubukene. Iyi ni inkuru ijwe Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, turagezwaho na Thierive Ndayishimiye.
Ugeze mu bibanza bidandarizwamo ibikoresho by'abanyeshuri, ubona amameza yuzuye kamakaye, imyambaro y'ishuri, ibitabo n'ibindi, abadandaza nabo bicaye batekanye. Bakubonye bahagurukira rimwe kuguha ikaze bagutanguranwa. Ibyo ngo bigaterwa n'uko atabantu baza kubashorera. Ibyankenegwa ku banyeshuri ngo birazimbye, haba amakaye canke imyambaro y'ishuri n'ibindi. Ababyeyi twasanze mu masoko y'imihinga itandukanye y'igisagara ca Bujumbura baje kugurira babo ibikoresho by'ishuri. bamenyesheje Ijwi ry'Amerika ko batorohewe mu myiteguro yo gutangura ishure kubera ko ibintu nka byose byazimbye.
Denaje kugura ibikoresho by'abana, ciro kweri birazimbye cyane gose. Uravye uko twarungika abana mu myaka yahera, ibintu bitera byizimba gusumba ko byari kera. Ubu uye amakaye araduze cyane gose. Ibintu byose byangombwa kugira umwana aje ku ishuri yabuta muri mu mashure y'indaro. Ibintu byose byankenerwa kugira ngo aje ku ishuri byari gwite ko nka kabiri ko twahora tubigura kera.
Njibi tukoro hira kubira bila zimbi. Tora zetu uze kurondira makai. Ara tuzimba chani. Ariho ngibyo tutararonka. Mikoro meza wana munga tulimo tulagira geza. Tumana kutura akuiza. Kandi tuba na mashure. Ari mungu tangu.
Uya menyesha ko kubera kwitangira ico gikorwa kugira ngo abana biwe bashobore kuja kwiga bafise ibyankenerwa bigiye kumusiga mu bukene budasanzwe. Asaba ababijejwe kugira ico bakoze ibiciro bikagabanuka.
Tuzosigara mu bukene cyane hari ukwikokora kudasanzwe kugira ngo umuntu yitange umashe kuja ku ishuri. N'abasigaye n'azoja ku ishuri atashe no kumurondera ibyo afungura bizoba bibi ikintu kitoroshye cyane kubera kwitanga twagize kugira ngo umwana aje ku ishuri. Hari akwiye kuba impinduka ku bintu bijyanye n'ibiciro by'iki gihe, hama abantu natwe tukoroherwa kugira ngo tubike n'abana ku ishuri.
No kubadandaza b'ibikoresho by'ishure bo muri ibyo bice bitandukanye by'igisagara cha Bujumbura basa nk'abiyicariye barindiriye ku munsi uhera nabo nyene imyidogo ni nk'uko kw'ababyeyi bashikiriza ko abaguzi batariko baraboneka n'abaje batagura neza nk'uko byahora.
Abaguzi ntibari ko baragura neza
bivaga uyu mwaka nta baguzi bahari baza babaza wababwira amabeyi ngo birazimbye nawo karabo ko bawararanguye nayo wakose ikibanza kuhombesha cyitamo kugumiza aho nyene kugira uronse uguruuramuho uronse ubutagura urakawe ko n'abakiriya bahari ntibari ko baragura muri make arana ko nabuze n'abarambugisha bigira itiro rihe
nari kararaba ngene abaguzi bariko baraza tugereranije no mu yindi myaka twahora tuza tudandaza makaye kuri biratandukanye cyane kuko umwaka nta baguzi bariko bari sukira cyane kuza nkuko byahora natwe biradutangaza nta baguzi tubona nibaza ko bwo barubukene bwo baburi mu gihugu.
Icyo bahuriza ko n'abaguzi bose basaba ko hogira igikozwe na cyane cyane mu kugabanya amatagisi kuri ibyo bikoresho kugira ngo ibiciro bigabanuke nabo bashobore kudandaza.
Ko cyerekeza kuri leta kugira ngo irabe ku matagisi ukuntu batugabaniriza amatagisi kugira ngo abasumye batidoze ntabe iduga ry'ibiciro irengeje urugero.
Turasaba kugira tudandaza amadusubiza ingorane natwe tujye inyungu ansigaje iminsi mike hama ntara nzabitana nka byose.
Ku mashuri amwe amwe mu buraruko mu bumanuko nayo hagati mu gisagara cha Bujumbura twagendeye uhageze usanga ibiro by'abayobozi byuguruye. Ababyeyi bamwe bazananye n'abana babo baje gusaba ibibanza usanga batonze barindiriye kwakirwa. Hari naho usanga abafundi bariko barakora bongera basanura intebe. Bamwe mu bayobozi twavuganye bemeza ko biteguye gutangura umwaka w'ishure ariko ko hakiri ibibuze na cane cane abigishwa hamwe na bimwe mu bikoresho mfashanyigisho.
Bakwishure turiko turitegura nkuko bandi ariko arabikora bibuze biriho murabona ko hari heruka gufatwa ingingo yo gusha muri mukaruhuko kizabukura bigisha tabatari bake na twe twasigaye inyuma. Tuzotangira rero umwaka w'ishure aho bigisha tarasubirizwa ico ni kibazo ca mbere. Hanyuma koresho cyancane izo ntebe n'ibitabo birashaje n'izo ntebe zirashaje. Ibitigiri numurengera cyane 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 mu mwaka w'indwi no mwaka wa mbere. Aho iwacu no mu mwaka wa gatanu ibitigiri numurengera gose aho tuzosanga dufise abana barenga ijana mu kirasi kimwe.
Imyiteguro yo gutangura umwaka w'ishure irarembye igeze kure. Tugiye gutangura umwaka dufise abanyeshuri baba 1800 mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka w'icenda. Izi ntebe zishaje za kera abavyeyi baragerageje gushamo kuboko ariko ntabwo byakunze yuko ntibyokunda yuko bo biheza hatabonetse umuntu adufasha wundi. Abakozi nabo hari abagiye mu zabukuru turindiye cya kibazo ko gihera kugira ngo basubiririze bitabo navyo bikenye cyane mu gice cha kane cy'ishure shingiro. Ari majambo igice cha gatatu cy'ishure shingiro ni cha kane cy'ishure shingiro. Nico dutanguye dufise ikibazo gikomeye cy'ibitabo kuko hari ni sata bimwe musanga atagitabo na kimwe dufise cyangwa asanga dufise kimwe cyangwa bibiri.
Abo bayobozi basaba ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi hamwe nabo bose bafise ico bofasha na cyane cyane mu gisata c'indero kubafasha mu by'ababyeyi badashobora.
Cyo kugwa icyo tete tudashobora dushobozwa n'abadukurira dushobozwa na leta cyancane cyo gusubiriza ubigisha intebe zikaboneka kugira ngo abana bige neza rero ishuri canke ababyeyi uhora badashoboye kubikora kabishozwa na leta
twizera yuko ubushiranganje nko kwabisezeranye yuko buzosubiriza abaje mu zabukuru ko hamwe bose basubiriza twoca dusigarana umukosa kivi umwe gusa mugabo hamwe atoba babadusubirije twoca tugira abakutsa kivi batandatu ubwo rero abavyeyi byacha biba muzigo kuri bo nk'umuyobozi nuko gusaba uwo wese yokumva ibyacu afitse icyo yoterera mu byindero cyangwa se basanzwe bafisemo kuboko ko bogerageza bakumviriza n'ijwi ryacu uwo yobona yuko ari ikintu yokora muri icyo imijyangiro uguriye kugira ngo babe yashobora kugira icyo dufashije
kuri ico kibazo kijanye n'abigisha ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi buri kumwe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwaratunganije ikibazo cyo gutanga akazi ku barimu 2912 kuwa 30 z'ukwa 8 2023 ikibazo cidogegwa ko caranzwemwo utunenge haba kubagikoze n'abagikoresheje abagikoze bidoga ko batafashwe kumwe kandi bariko bakora ikibazo kibaha akazi kamwe hamwe n'utunenge twibonekeje mu ikosogwa n'itangwa ry'umwimbu ibyemezwa nuko mu gisagara cha Bujumbura abashikiranganje babiri wo bakozi n'akazi Deho Rusengwa Mihigo n'uwindero n'ubushakashatsi François Habyarimana bishikiye ku itariki ya 12 ukwezi kwa 9 muri DCE Ntahangwa na Mukaza bagafuta ibyakozwe muri Ntahangwa bagashinga ko kizosubigwamwo
twasanze yuko bidashimishije na gatoya kandi bibabaje kubona umuntu ava mu ikomine akaja mu yindi akaba afise amanota make cyane ariko bakamwongerereza gushika hashikane ijana ku ijana kubera icyo rero bemeje yuko byabaye muri Ntahangwa habaye ibintu bidatomoye na gatoya akabaho n'amakopi utaboneye java ingingo no twafashe nuko ivyerekeye ikibazo cyo muri Ntahangwa kizosubirwamo kirahagarizwe byose bizosubirwamo profili zose hanyuma iyo komisiyo kominari ijejwe kwinjiza abakozi bashasha n'ibyo rekrutema nayo nyine irahagarizwe
uko mubivuze kuri mwabivuze neza cyane rwose ko nivyo bumvikanye kubona hariho feuille blanche itabonetse iyo ni ngorane ikomeye cyane bisigura yuko icyo gikorwa cya recrutement kitakozwe neza
Muruna ni mpuzamasendika akorera mu gisata c'indero ku rwego rw'igihugu Fenasebu Antoine Manuma Rurongoye asaba umushikiranganje gusubiramwo ubugico kibazo gikogwa nuko gikosogwa
nuko twokemura izindi komisiyo kominal tutaraja kuraba ingene zakoze hamwe bo barakoze agakosa akacanke kariya bakabigira nkana babitumenyeshe tutaririgwa turaja kubiraba naye handi ho tukazoja kubiraba tukabibona n'ukuri nabo nyene ibihano birategekanijwe ibi bihano bibiza gufatwa kugira ngo bibera karorero nabandi ejo cyangwa irya ejo tugasura gutunganya yindi rokritema bamenye yuko uronka kazi aruba bikwiye mugabo atakamwana wa mama gakora muri leta vyeyi leta nkozi
umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yagiriye kagabisha ko no mu bundi burere hari bitagenze neza bidakosowe abahajejwe bazofatirwa ibihano
ikibazo cahawe abipfuza guhabwa akazi kubwigisha caranzwe n'amahinyu afatiye ku gutangaza canke kurondera gutangaza amanota atariyo kubakoze ico kibazo bamwe bamwe mu ntumbero yo kubashira imbere ayo mahinyu rero yibonekeje mu mihingo myinshi y'igihugu igitumanya mukuru bivako nuko abahabwa akazi ari bake kandi abakarondera ari benshi hagaca hajamwo ka mwana wa mama canke ibiturire abataka batakamba ni benshi basaba kurenganurwa Murunani kw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB tugasaba ubushikiranganje bubijejwe kubandanya amatohoza aho hose amanyanga ashikirijwe kugire koko hahabwa akazi ababikwiye mbere n'uburyo bwo gutanga no gukosora ivyo bibazo bwosubirwamo
Aba kutse kivibo bidoga ko bitanga ariko hagera gutanga kazi ibisata bafashamwo ntibishigwe imbere mu bikogwamwo ikibazo cha kazi basaba ko impapuro z'umutsindo zabo zohabwa agaciro mu gihugu cyose kugira ngo bashobore gukora ikibazo cha kazi aho bakenewe hose.
Tubashimira inshuti mwari muduteza amatwi kuri mikro ngari kumwe na Jeffrey Mutagoma, mukomeze kumerwa neza.